Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri Kigali na FM 93 n'ibice bitatu Karongi. Ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Diana Nininahazwe ndi muri studio ya gatanu. Mu gihugu cy'u Burundi abana bariko bahunguka bava mu makambi atandukanye ya Tanzania bemeza ko umubano bafitaniye n'abasangwa atagatotsi.
Ndize mvuye mu nkambi ya Mutenderi. Ndanejewe ko ndaje kwiga ku ishure. Abana turakina, abana turahuza, abana kandi turayaga, nta na kimwe dupfa.
Uyu ni umwe mu bana b'Abarundi bari barahungiye muri Tanzania. Tuza kumusanga mu ishuri shingiro rya Muyebe riherereye muri komine Gisuru y'intara ya Ruyigi. Tuza kugendera uno munsi. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abagizi ba nabi baraye bateye ikambi ya Baraka iri mu gisagara cya Goma cyo mu ntara ya Kivu ya Ruguru, bafata ku nguvu abagore 9 bakomeretsa abandi bantu 10. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Senegal bemeye ko batsinzwe mu matora y'abashingamateka. Urusiya bwazibiye ingingo ya ONU itegeka Sudani guhagarika intambara bidatevye. Idonido yano makuru yose duce ku masonga n'ayandi twafitiye. Ni mukanyi sase musangwe ikaze kandi mwakoze gucagura ijwi rya Amerika mu yandi maradiyo yose. Nongere ndabahe ikaze nchuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Amakuru yacu tuyahereye muri Tanzania, aho ibikorwa byo kurondera ababomokewe ko n'inyubakwa y'igorofa 4 i Dar es Salaam bigeze ku munsi wavyo wa gatatu. Abamaze kumenyekana ko bahasize ubuzima ni 13, abatabawe 80. Amakenga ariko ni menshi ku batazi irengero ry'ababo. Ibindi kuri no nkuru na mgenzi wacu Fidel Niyongabo.
Leta Tanzania yatangaje ko izobandanya gukora gushika abagifatiwe mu bisigarira vy'iyo nyubakwa yasenyutse batabawe. Igitigiri cy'abari muri ivyo bisigarira ntigitomoye. Abantu batari bake batangaje ko batazi irengero ry'inshuti zabo bavuga ko zari muri iyo nyubakwa yasenyutse. Abantu barenga 80 baratabawe muri iyo nyubakwa ifise amagorofa 4. Iyo nyubakwa yarimwo imangazini yasenyutse mu gitondo cyo ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Dar es Salaam. Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ku munsi w'Imana urangiye yaratangaje ko abantu barenga 200 bariko baravugwa kandi ko leta izoriha amafaranga bizotwara. Yasavye kuhaba isuzumwa ry'inyubakwa zose zo mu gice cy'umugwa mukuru w'ubutunzi Dar es Salaam citwa Kariyoko abadandaji bakoreramo cyane. Iki ni gihe cy'imvura nyinshi muri Tanzania, aho gusenyuka kw'inyubakwa ari ibintu vyamavyabaye. Inyubakwa zisenyuka ziba kenshi zidakwije ibisabwa n'amategeko agenga ivyukubaka.
Fidel Niyongabo, urakoze. Utuvane muri Tanzania dutwara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibisagara bitari bike vyo muri ico gihugu ata amatara bifise kubera ibicafu vyo mu bwoko bwa plastike vyuzuye mu rugomero ruzi imbere mu zitanga umuyaga nkuba mwinshi. Fidel,
nikibazo ku bategetsi bo muri ivyo bisagara bariko bagerageza gutorera inyishu. Urugomero rw'umuyaga nkuba ruri ku ruzi Rusizi mu manuka bw'ikiyaga Kivu rutanga umuyaga nkuba mu gisagara ca Bukavu n'ibindi bisagara. Ibura ry'umuyaga nkuba rirageramiye abakora imirimo y'ubudandaji muri ivyo bisagara. Cyo kibazo gifatiye ku ikoreshwa ritera ryiyongera ryazakamwanya amacupa ya plastike hamwe no kudatorera inyishu. Cyo kibazo imvura nyinshi igwa muri ako karere ituma bitahira mu kiyaga Kivu. Leo Vimurema Ngabo, umuyobozi mu karere k'isosiyete itanga umuyaga nkuba mu gihugu SNEL, yabwiye itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters ko plastike zatawe zizibira amazi atuma umuyaga nkuba uboneka. Didier Kabi, umushikiranganji ajejwe ibidukikije n'ubutunzi bwubahiriza ibidukikije mu ntara ya Kivu yo mu bumanuko, ari mu bantu bariko bakora ibishobotse byose kugira batorere inyishu ico kibazo. Mu kiganiro yahaye itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters, yatangaje ko abanyagihugu bategerezwa gufasha mu gikorwa cyo gutuma ibintu byo mu bwoko bwa plastike bituzurana mu kiyaga Kivu.
Ejo gya Amerika turacabandanya n'amakuru twafitiye yijya nino ku isi. Urusiya uno munsi kwa mbere bwazibiye ingingo y'akanama ka ONU kajeje umutekano karikategetse ko Sudani ihagarika intambara kandi vyihuta. Fidel Nyongabo aragarutse kwitubwira.
Integuro y'ingingo isaba ihagarikwa bidatevye y'ingwano muri Sudani yateguwe n'ibihugu by'Ubwongereza na Sierra Leone isaba impande zombi mu ntambara muri Sudani guhagarika ingwano bidatevye zigatangura ibiganiro bigenewe guhagarika intambara mu gihugu cyose. Umushikanganje ajejwe imigenderanire w'Ubwongereza David Lammy inyuma yuko itora ribaye kuri iyo ngingo yatangaje ko igihugu kimwe arico catumye abagize urwego rwa unirujejwe amahoro n'umutekano ku isi batavuga n'ijwi rimwe bose hamwe. David Lammy yavuze ko Burusiya ari umwansi w'amahoro, yavuze ko ingingo y'icyo gihugu ari ntambamye gayitse kandi yerekanye inyifato mbi kama y'icyo gihugu. Ibihugu 14 byashigikiye ingingo isaba ihagarikwa bidatevye y'ingwano muri Sudani, iyo Burusiya ari bwo bwonyine butayishigikiye.
Mukanya turaja mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika, ariko imbere yaho muri Senegal batavuga rumwe n'ubutegetsi bemeye ko batsinzwe mu matora abashinga amateka na matora agiye guha amahirwe menshi President Bassirou Diomaye Faye yo gushira mu ngiro imigambi yiyamamaje yemerera abanyagihugu Fidel Novo.
Macky Sall yahoze ari perezida wa Senegal ayoboye urunani rukomeye rw'imigambwe itavuga rumwe na leta Takou Wallou yarakeje umugambwe uri ku butegetsi PASTEF mu butumwa ku rubuga X. Abandi bayobozi b'imigambwe ikomeye itavuga rumwe na leta bemeye ko batsinzwe amasaha make y'inyuma y'uko ibibanza by'amatora vyugaye ku munsi w'Imana urangiye. Ibiharuro vyavuye mu matora n'ibibanza imigambwe yatsindiye bizotangazwa icese mu mpera z'indwi. Umugambwe uri ku butegetsi PASTEF wari ufise ibibanza 56 ku bibanza 165 mu nama nshingamateka imbere y'amatora y'abashingamateka yabaye ku munsi w'Imana urangiye. Ni mu gihe urunani rw'imigambwe itavuga rumwe na leta ruyobowe na Macky Sall rwari rufise ibibanza 83. Perezida Bassirou Diomaye Faye yatowe kuba perezida wa Senegal mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka yatangaje ko kuba umugambwe wiwe udafise ibibanza vyinshi mu nama nshingamateka vyari vyatumye adashira mu ngiro ivyo yemeye igihe yiyamamaza ashikiriza imigambi yo guhindura ibintu bitari bike birimwa kugwanya ruswa no gutuma abanyagihugu bakura inyungu ziboneka mu matungo kama igihugu gifise.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, makuru yose agezeho ijya nino ku isi n'ayandi muheje kumva mushaka kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya duca tuja mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Nongere ndabaheye ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Abagore 9 bafashwe ku nguvu, abandi 10 barakomereka mu gitero abagizi ba nabi baraye bagavye mikambi ya Baraka iri mu quartier ya Mugunga y'igisagara ca Goma mu ntara ya Kivu ya ruguru. Ino nkuru mukanya turaca tuyigaruka ko baracaye ko barayitunganya imbere y'ukorera iboneka. Africa CDC, ikigo kijejo gukumira no kurwanya indwara muri Afrika, gisaba Amerika gukuraho ingingo yo gukumira ingendo mu Rwanda. Amerika yafashe ino ngingo mu kwezi guheze kwa 10 kubera ikiza cha Marburg. Africa CDC ikemeza ko ico kiza atakikiri mu gihugu cy'u Rwanda. Thomas Kamirindi.
Umuyobozi mukuru wa Africa CDC muganga Jean Kaseya yandikiye ibaruwa ministri w'ubuzima wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuyobozi mukuru wa US CDC, ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe gukumira no kurwanya indwara, ababwira ko u Rwanda rwaranduye icyorezo cya Marburg. Aragira ati ku itariki ya 17 y'ukwezi kwa 11 iminsi 18 yari yuzuye nyuma y'uko u Rwanda rutangaje umuntu wa nyuma na nyuma wanduye Marburg. Abayirwaye bose baravuwe barakira neza, kandi Leta y'u Rwanda yashyizeho ingamba zikaze zo gukurikirana aho abanduye bose 100% banyuze hose kugira ngo icikize uruhererekane rwayo mu bantu hakiri kare mu gihugu no muri Afrika. Africa CDC isobanura ko u Rwanda rwageze kuri iyi nsinzi ku bufatanye bwahise butangira byihuse cyane hagati ya Minisiteri yarwo y'ubuzima, Africa CDC, OMS, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima n'abandi bafatanyabikorwa mpuzamahanga. U Rwanda rwatangaje bwa mbere ku mugaragaro ko rwatewe na virusi ya Marburg ku itariki ya 27 y'ukwacyenda gushize. Abantu bayanduye bose hamwe ni 66, muri bo 51 barakize neza, abandi 15 yarabahitanye. Bamaze kubisuzuma neza, Africa CDC na OMS baremeza badashidikanya ko ibyago byo kwandura virusi ya Marburg ari bito cyane mu Rwanda kandi ko itigeze iboneka inyuma y'u Rwanda mu mahanga muri rusange no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'umwihariko. US CDC nayo irabyemeza gutyo, naho Leta y'u Rwanda yongeraho ko yafunze aho abanduye virusi ya Marburg bavurirwaga hose. Ku itariki ya 7 y'ukwa 10 gushize, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyizeho ingamba zo gukumira ingendo mu Rwanda, zirimo kugira inama abaturage bayo kwirinda kujya mu Rwanda atari ngombwa. Naho ku bantu bava mu Rwanda, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibajyana bose ku bibuga by'indege bitatu byonyine gusa, ari byo O'Hare mu mujyi wa Chicago, John F. Kennedy i New York na Washington Dallas. Ibanza kuhabasuzumira bacyururuka indege mbere yo kubemerera kwinjira mu gihugu. Africa CDC ivuga ko byagize ingaruka ku Rwanda by'umwihariko ku bukerarugendo n'ubucuruzi, inzego ebyiri zifitiye ubukungu bwarwo akamaro kanini. Irasaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusuzuma neza uko byifasha ubungubu mu Rwanda ifatanyije n'izindi nzego mpuzamahanga z'ubuzima no gusubira ku cyemezo cyayo ihereye ku byo yiboneye. Muganga Kaseya uyobora Africa CDC ashimangira ko byaba ari uburyo bwo gushima ibyo u Rwanda rwakoze mu rwego rwo kurwanya icyorezo cya Marburg no gufasha ubukungu bwarwo kuzahuka.
Thomas Kamirindi, urakoze. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mukanya na inda bice ku masonga, abagore 9 bafashwe ku nguvu, abandi bantu 10 barakomereka mu gitera abagizi ba nabi barayibagavye mikambi ya Baraka iri muri quartier ya Mugunga mu gisagara ca Goma c'intara ya Kivu ya ruguru. Abanyekongo bahungiye muri iyo kambi basaba leta kubongerera umutekano. Muravyumva muri no nkuru bimenyesha makuru yacu Jimmy Shukrani bakomera yanyarukiye muri iyo kambi.
Iyi nkambi ya Baraka icumbikiye impunzi zahunze ziturutse mu bice bya Rubaya na Ngungu mu teritwari ya Masisi zatangiye kuhagera kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2024. Nimwe mu nkambi zibarizwa mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma muri karitsiye ya Mugunga, aha ni muri komini ya Karisimbi. Ubuyobozi bw'iyi nkambi bwabwiye Ijwi rya Amerika ko kugeza ubu iyi nkambi icumbikiye abantu barenga 180,000. Kimwe n'izindi nkambi zo mu mujyi wa Goma na teritwari ya Nyiragongo, iyi nkambi ikomeje guhura n'ibibazo by'umutekano muke uterwa n'abantu bitwaje imbunda ariko kugeza ubu bataramenyekana. Mu ijoro ryakeye iyi nkambi yibasiwe n'igitero cy'abagizi ba nabi bakomerekeje abayicumbikiwemo, abandi bamburwa ibyabo. Niko Bwana Muye James, umuyobozi wungirije w'iyi nkambi, yabwiye Ijwi rya Amerika ubwo yageraga muri iyi nkambi.
Hari mu isa sita z'ijoro nibwo abagizi ba nabi bitwaje ibirwanisho harimo imbunda n'inkota baje kwinjira hano muri site yacu ya Baraka, batangira kubomora amazu, bambura abaturage ibyabo, amafaranga, amatelefone ndetse n'ibindi. Uyu witwa Saidi Akiri bamujyanye miliyoni magana bamujyanye miliyoni na magana munane na 70,000 y'amafura, ariyo emiliyo wisa 70,000. Bafata uwitwa David bamujyana telefone ebyiri na dokima ziparisereye, barasaba intimida, inkomere zabaye nyinshi.
Tumaini Sengabo Christian n'umwe mu mpunzi zo muri iyi nkambi wabonye uko ibi byatangiye ubwo ayo mabandi yinjiraga muri iyi nkambi.
Haje ababandi bitwaje intwaro, imbunda, amashoka, imihoro, bagerageza kwiba bagiye binjirira buri muntu wese warufite aka activite bibye, bafasha abagore ku ngufu, bakubisa abagabo utasanga mu mafaranga yakorewe ibyamfurambi. Ntabwo twashoboye kubamenya uko bamwe na bamwe bari bambaye ibintu by'amamaske, amasapa, abandi bijijishije, ariko n'abantu bamwe byari bigaragara ngaho bambaye teni ya polisi, ariko urundi ruhande yambaye polisi hejuru, hasi yambaye infanteri.
Muri iryo joro kandi abo bagizi ba nabi bafashe ku ngufu abagore 9 nk'uko byemezwa na Madamu Nema Dusabe Angelique ushinzwe uburenganzira bw'abagore n'abana muri iyi nkambi. Uyu yemeza ko bafashwe ku ngufu basanzwe ari abagore nabo bahunze baturiye iyi nkambi. Yongeraho ko bose bajyanwe ku bigo nderabuzima bitandukanye byo mu mujyi wa Goma aho bakurikiranwa n'abaganga.
Twahuye n'ingo mbogamizi z'abantu bitwaje twaro badushambuye cyane nijoro, abamama 9 bafatwa ku ngufu, abandi 8 barakubitwa bikabije, ku buryo ko bose aya masaha tuvugana bari ku bitaro byari ibibazo bidukomereye cyane. Ntabwo turabamenya kuko bari abantu bitwaje intwaro za intwaro, twabonaga ko twari abasirikare kuko tutamenya bari bo, tutamenya niyo baturutse.
Uyavuga ko kuba ibikorwa byifatwa ku ngufu bikomeje kwiyongera muri iyi nkambi bihungabanya imitekerereze y'aba bagore, cyane ko ibi birimo kubabaho mu gihe bari mu buzima butoroshye bw'ubuhunzi. Kuri we leta yagakwiye kubashakira abaganga bo kubitaho bakabarinda ihungabana.
Icyo twasaba ubuyobozi nuko badushakira umufaziri, umupartenere waza ushinzwe ibibazo by'abamama gusa akareba ikintu yakorera abantu bamama, mbese bakadushakira n'umupsikoloji wafasha abantu bamama mu bitekerezo, kuko ni hataboneka umuntu wo kubafasha mu bitekerezo abamama bamwe barabatrouble kuko hari abasigaye batakigira n'icyo gucuruza kubujye kiba ari gufata n'imyanzuro zo kuba basubira aho bavuye.
Muzehe ku mwami bakina ni umusaza uri mu kigero cy'imyaka 70 nawe wahunze aturutse mu teritwari ya Masisi. Akimara kutubwira ibyo yabonye, uyavuga ko abangamirwa no kubona umutekano muke ukomeje kumukurikirana no mu nkambi.
Amabandi gaje rijuru twumvaga ari kurasira muno muno muntu zo mu nkambi.
Hari sangapi?
Hari sasi. Ngo twagiye kuva twumva amasasi yaravuze. Ngo garavuga bigeze hanyuma twumva abantu babaye nk'abateye akaruru muno. Hari garagumya garavuga basigiye bigeze aho kabagarashwekeye. Bo ingaruka nuko mbega nukuri ko tubigenza niko tukabura nuko gusubirira mbega twaheze mu ngabanga.
Mu ntangiriro z'ukwezi gushyize n'ubundi muri inkambi hiciwemo abantu bane, bose bari basanzwe bakora ibikorwa by'ubucuruzi butandukanye. Nkuko twabwiwe n'ubuyobozi bw'iyi nkambi, abibasirwa cyane n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi usanga ari abashakisha imibereho bakora ubucuruzi buciriritse. Iyo uvuganye n'abacumbikiwe muri iyi nkambi ku kibazo cy'umutekano muke, bose usanga bashinja imitwe yitwaje intwari hakikije kuba ariyo ntandaro y'amabi muri iyi nkambi ndetse muri karitsiye zizengurutse. Kugeza ubwo twateguraga inkuru, twagerageje kuvugisha inzego za leta z'umutekano mu mujyi wa Goma, cyane ko arizo zirebwa n'iki kibazo, ariko ntitwabashije kubabona. Twagerageje kandi kuvugisha bwana Jean-François Muhindo Axel ushinzwe itumanaho mu kigo cy'igihugu cyita ku mpunzi CNR, ariko ntiyigeze afata telefoni. Jimmy Shukrani, Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Jimmy, urakoze. Tugume mu yavugwa mu gisata c'impunzi, tugendera ubu naho ishure shingiro rya Muyebe riherereye muri commune Gisuru y'intara ya Ruyigi. Iri shure riri mashure yakira abana bahunguka bava mu gihugu ca Tanzania. Abahunguka n'abasangwa bavuganye n'Ijwi rya Amerika bemeza ko babanye neza atagatotsi. Inkuru tubaza Thierry Ndayishimiye i Kigali mu Rwanda.
Ishure shingiro rya Muyebe rihera mu mwaka wa mbere rigashika mu mwaka wa gatatu, riri ku mutumba na zone Nyabitare, komine Gisuru, intara ya Ruyigi. Kuri iryo shure akaba ari naho basanzwe bakirira abana bahungutse na rijya harihana urubibe n'ikigo cakira abahungutse i Nyabitare bava mu gihugu ca Tanzania. Umubano mwiza rero ni wurangwa hagati y'abana bahungutse ndetse n'abasangwa, nk'uko abo bana babyiganiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Aba n'abana bahungutse bashima uko babana na bagenzi babo bahasanze.
Ndize mvuye mu nkambi ya Mutenderi, ndanezerewe ko ndaje kwiga ku ishure. Abana turakina, abana turahuza, abana kandi turayaga, nta na kimwe dupfa. Bamazeyo imyaka itanu baraje dusanga igihugu kirafise amahoro, ca tubatangura ku ishure. Aza amashure ndoca ndigira ubuganga kugira mfashe abagwaye kuko natwe badufashije.
Uyu mwana w'umusangwa nawe avuga ko babana neza batinubana.
Abana bahungutse turakundana kandi turayaga.
Naho kubijanye n'itangwa ry'ibyigwa kuri abo bana bahunguka, uyu murezi wo kuri iryo shure rya Muyebe avuga ko abana bahunguka bagogwa cyane no kwiga ikirundi n'igifaransa mu bijanye no kwandika no gusoma.
Beshi ikirundi kirabagora kandi kimaze kuba kibagora ndibindi bica byanka, kuko batangura kwiga ikirundi gusoma no kwandika bimaze kuba bibagora n'igifaransa ntibizokunda ko bagishobora.
Uwo murezi kandi asaba ko boronswa yandi mashure kuko bafise ibirasi bitatu gusa, bakaronswa n'intebe, ibikoresho mfashanyigisho, amazi meza n'ibindi kugira ngo abo bana bige neza. Mu mpera z'indwi iheze abakora mu bushikiranganje bujejwe gutahukana impunzi mu Burundi bwaragendeye iryo shure, aho bwashimye uko abo bana babanye neza. Nestor Bimenyimana, umuyobozi mukuru ajejwe gutahukana impunzi mu Burundi, yamenyesheje ko kubana neza bizotuma n'abari nyuma baza kwiga atabwo babafise.
Twabonye ko mwigana muri abana babasangwa n'abahungutse, kandi mwatubwiye ko mwibaniye neza ari byiza, twabashimiye cyane. Nico gituma twubahimiriza kubandanya mubanye neza n'abana bahungutse n'abasangwa ivyo biraheza bigafasha abana bakiri mu buhungiro bakumva ko nabo nibahunguka bazoshikira mu muryango umeze neza kandi bagaheza bagashikira mu mashuri bigana n'abandi bana babasangwa batahunze bakagubwa neza.
Nestor Bimenyimana amenyesha kandi ko ubufasha bakeneye burimwo ibikoresho by'ishure bazobishikirizwa vuba baba basangwa canke abahungutse.
Umvise ibyo badusavye twabifashe nka nkama kuko iyo duhigize ico dufasha abana bahungutse gishikira namwe bw'abasangwa. No bakarorero nk'ubu basavye ko twobagwiriza ibirasi mwigiramo. Tuje tukubaka amashuri ngaha mwese muca mworoherwa mu kwiga mukiga mumeze neza sivyo? Turose abo barimo babafasha bakabashigikira mu byo batumva ni tubazana kubera bo gusa mugo namwe bwo baraheza bakabafasha. Nk'ubu twumvise n'ibindi bavuze ati erega nta ka uniforme nta turato. Ibyo byose ni ibintu bifasha umwana kugira yige agononokewe. Tugize imana tukaronka nk'uwo dufasha kuri muri iyo ntumbero ntiduhabo bonyene. Burya namwe bwo babasangwa namwe bwe turajanishanya.
Muri iyo ntara ya Ruyigi nyene abahunguka bava mu gihugu cha Tanzania bihanura bibe barakurana ibikorwa byo kwiteza imbere nabo bahasanze kandi mu mahoro nkuko abakunzi b'ijwi rya Amerika babyiboneye. Thierry Vendayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Aka kazi kiyo mukumvise murazi ko tuba tugiye kubabwira ku makuru avugwa ha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe rero president yatowe Donald Trump yitegura gutangura imirimo yiwe urugendo ruteganywa ruteguranywe ubushishozi bwo guhererekanya ubutegetsi hagati y'ubuyobozi buzogenda na bushasha bugiye kuza no kuvuga ubutegetsi bwa Joe Biden n'ubwa Donald Trump. Abahinga batanga ivyumviro byabo ko leta yo ku rwego rw'igihugu yo kwitegura ibi bihe bigiye kuranga Amerika muri demokarasi yayo. Inkuru ya Salem Salmon mwumva mu ijwi rya Temistocle Mutijima.
I appreciate very much a transition that's so smooth, it'll be as smooth as it can get, and I very much appreciate that.
Ihererekanya ry'ubutegetsi mu mahoro, umucurambye, isezerano ry'igihango bikaba n'igice cy'ingenzi muri demokarasi ya Amerika. Nyuma yuko perezida wa Amerika towe haba ibikorwa byinshi mbere yuko arahira. Iminsi 76 yo kuva ku gutorwa kugera ku irahira ishobora kumvikana nk'igihe kirekire. Nyamara urugendo rwo kuva ku butegetsi bumwe ujya kubukurikiraho si ikintu cyoroshye, nk'uko Michael Shakin wakoze mu rwego rw'igihugu rushinzwe umutekano ubakaba ari umuyobozi wa gahunda zo ku rwego rw'isi mu kigo 14 North Strategies cy'ubujyanama mu by'ubushabitsi abivuga.
We want to make sure that the president succeeds.
Twifuza gukora ibishoboka byose ngo perezida agere ku ntego ze. Rero niba hari politiki ashaka kuvugurura tubimufashamo, tumubwira icyo tuzi tukanamusobanurira ibirimo kuba.
Perezida watowe ntatangira imirimo mbere y'itariki ya 20 y'ukwa mbere. Icyakora imyiteguro ibigomba gutangira mbere cyane y'itariki, nk'uko Valerie Smith Boyd wo mu muryango Center for Presidential Transition uharanira ihererekanya mu mahoro ry'ubutegetsi abivuga.
So it is a tremendously large task, and the first thing that our organization...
Ni umurimo ukomeye cyane, kandi ikintu cya mbere umuryango wacu wakoze ni ugushishikariza abakandida perezida gutangira gutegura urwo rugendo mu muhindo w'umwaka amatora azabamo. Birumvikana ko intego nyamukuru baba bafite ari ugutsinda amatora, ariko bakwiye no gushyiraho urwego rwihariye rusuzuma dosiye 200,000 rugahitamo abantu baboneye bazabasha gushyira mu ngiro ibyo basezeranyije abaturage.
Gushyiraho abagize guverinoma si umurimo woroshye. Boyd avuga ko myinshi mu myanya bisaba ko bayishyizwemo bemezwa na Sena, mu gihe inda bayijyamo bagomba kubanza kwigwaho ku mpamvu z'umutekano ibisaba igihe gihagije.
We do see times of transition.
Tubona ibihe by'ihererekanya ry'ubutegetsi nk'igihe cy'intege nke ku gihugu bitewe n'uko abategetsi bashyirwa mu myanya, abayobozi bakuru baba barimo kuvaho mu buyobozi bumwe. Hashobora kubaho ubukererwe mu kuza mu myanya kw'abategetsi bashya, kandi birumvikana ibyo ko bishobora gutera zimwe mu mbogamizi mu bijyanye n'itumanaho cyangwa kumva amabwiriza n'inshingano.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite umugenzo w'ihererekanya ry'ubutegetsi mu mahoro umaze igihe kirekire kuva wabaho bwa mbere mu 1797. Icyo gihe George Washington yahererekanyaga ubuperezida na John Adams wari umusimbuye. Boyd avuga ko umuziremezo w'ihererekanya ry'ubutegetsi rikozwe neza ari tumanaho n'ubwumvane bisobanutse kandi bikozwe neza.
So a peaceful transfer of power at its best.
Ihererekanya ry'ubutegetsi mu mahoro ryakozwe neza, naho ikipe icyuye igihe nifashe inshingano bahanahana amakuru ndetse bagakorana bya hafi mu kurinda igihugu n'isi yose ibyago bikomeye.
Shakini washimangira ko amaherezo demokarasi ikora neza ariyo y'ingenzi kuruta kureba ngo ninde utsinze amatora.
For democracy to function, everybody
kugira ngo demokarasi ikore buri wese agomba ku rwego runaka kumva ko igihe cyose sistemu ikora, sistemu ariyo y'ingenzi gusumba we, ubuzima bwa sistemu nibwo bw'ingenzi kurusha kuba uwo ushyigikiye yatsinda cyangwa yatsindwa amatora. Kandi nibwira ko iyo ariyo mpamvu y'ingenzi mu mateka demokarasi ya Amerika yakomeje kuganza kandi igatanga umusaruro.
Mu gihe igihugu cyitegurira irahira rya perezida utaha, urugendo rwo guhererekanya ubutegetsi rwibutsa abantu batagaragara bakora iyo bwabaga baharanira ko demokarasi ikora neza.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Dushimire amenyeshamakuru bacu batandukanye badushikirije inkuru mwashoboye kumva zaba izigezweho mu karere k'ibiyaga binini canke izo twabashikirije zo ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Duhereye kuri iyo yo muri Amerika muheje kumva mu kanya ari imyiteguro n'ukungene ubutegetsi bugiye kuzoza buzoherekanwa hagati ya President Joe Biden hamwe na Donald Trump agiye kuzomusubirira mu gutegeka Leta Zunze za Amerika. Donald Trump azobargiye muri manda yiwe ya nyuma y'imyaka ine. Mukanya rero turaca dusezerana, ariko imbere yuko dusezerana ngende ndabikije muri make ko ibikorwa byo kurondera ababomokewe ko n'inyubakwa y'igorofa zine i Dar es Salaam muri Tanzania bigeze ku munsi wavyo wa gatatu, hamaze kumenyekana ko bahasize ubuzima ni 13, abatabawe bakaba 80, amakenga kuri benshi batazirengero ry'ababo yamara ni menshi. No nkuru murashaka kongera kwisanga kuri wezi tata kaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Ibisagara bitari bike byo muri Republika Demokarasi ya Kongo mwavyumvise, nta matara bifise kubera ibicafu byo mu bwoko bwa plastike vyuzuye mu rugomero ruzi imbere muzitanga umuyaga nkuba mwinshi muri ico gihugu. Naho mu intambara ya Sudani, Uburusi no munsi kuwa mbere bwazibiye ingingo y'akanama ka ONU kajeje umutekano kari kategetse Sudani guhagarika intambara, kandi bidatevye muri Senegal abatavuga rumwe n'ubutegetsi bemeye ko batsinzwe mu matora y'abashingamateka. Na matora agiye guha amahigwe menshi President Bassirou Diomaye Faye yo gushira mu ngiro imigambi yamamaje yemera abanyagihugu. Hanyuma mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, abagore 9 bafashwe ku nguvu, abandi 10 barakomereka mu gitero abagizi ba nabi baraye bagavye mu ikambi ya Baraka iri muri quartier ya Mugunga y'igisagara ca Goma mu ntara ya Kivu ya ruguru. Abanyekongo bahungiye muri iyo kambi basaba leta kubongerera umutekano. Mu gisata c'amagara y'abantu, Africa CDC, ikigo kijeje gukumira no kurwanya indwara muri Afrika, gisaba Amerika gukuraho ingingo yo gukumira ingendo mu Rwanda. Amerika yafashe iyo ngingo, yari yafashe iyo ngingo mu kwezi guheze kwa 10 kubera ikiza cha Marburg. Africa CDC kavuga ko ico kiza takiki hari mu Rwanda. No ngahareho duce dusozera amakuru yacu yuno mugoroba. Mwakoze kudutega biri, shimire abagize uruhara bose muri bo. Nadia Taha na Engineer Peter bari kumwe muhinga bw'ivyuma, mwakoze ibikora inka. Diane Nahazwe kuri micro, hanyuma Edirwe Mara duhagarikiye ekipe yo mugoroba. Twese tubike banwe tuyifuriza kubandanya muranirwa mu byo muri mu byose. Murara hajyana ahatajyana harara umwansi. Biganiro vyacu murashaka kubandanya mubikurikira ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye, Facebook yacu, Instagram, X hamwe na YouTube ni VOA radio yacu. Aho muhasanga ibiganiro bica ku mafoto bikongera bigaca kandi mu ma video atandukanye tubategurira duciye mu ma video tubategurira mu bisata bitandukanye. Muranirwe mu banyino mu vyanyu rero, tuzongera ahanje mu miganiro vyeje aho bukera.